dukorana nabo urumva abyihishe inyuma akaba yaberekana bityo abana nabo yirirwa ashaka gukoresha muri izi nzira mbi bikaba byashira.
Ngaho mureke n'ibyakiduhe bigendere rimwe n'ibya mama Yusuf. Tujye kumushakisha twereka aho umwana wacu Mignone yamushize.
Ahubwo mbege tuyobore kwa kiduhe tujye aho tujye kumushaka.
Yewe simazi neza ariko aho Mignone yanyuraga agiye kumureba narahabonye. Nacyo tugende dushakishe. Ikarura amajwi y'amahoro
ikwejuru na ruhiza. Mu gice cya mbere mu kiganiro twari turi kuganira ku bana bavuka mu miryango yakoze divorce cyangwa se yahawe gatanya byemewe n'amategeko, aho abaturage batuganiriye kuri zimwe mu ngaruka zigera ku bana bavuka muri bene iyo miryango. Damascene ni umwana witeje imbere atitaye ku itandukana ry'ababyeyi be kandi agiriye inama abandi bana bahuye n'icyo kibazo. Christella
twaganiriye kandi n'umwarimu kuyigamimerere n'imyitwarire ya muntu muri Kaminuza y'u Rwanda, adusangiza uburyo gutandukana kw'ababyeyi bishobora gutokoza imitekerereze y'umwana.
Nawe udukurikiye ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, urugero rw'ibyo wabonye cyangwa waciyemo, ikiganiro ejo ni rwo ry'urubyiruko, bityo koherereza ubutumwa bugufi kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 8 2 82 32.
Mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu, reka dushimire byimazeyo abo twabanye muri iki kiganiro ndetse n'abanyamakuru b'ikiganiro ejo baba bakoze iyo bwabaga ukibagereho.
Ese hakorwa iki kugira ngo divorce zicike burundu, hirindwe ingaruka zigera ku bana? Muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe, narimfatanyije na mugenzi wanjye Ubikeza Christella. Iki cyari kiganiro ejo.
Ejo. Ejo. Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.
Dusangira ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turabaramukije tubifuriza n'umunsi mwiza wa Mungu. Ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi mugishikirizwa na Jean Pierre Claver Niyonkuru, kidushikana yarusha muri Tanzania ahari kubabera ibiganiro bihuza abarundi. Ingena biriko biragenda hamwe n'abatumiwe ni mukanya, ikaze ni gwanyu.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ku munsi wa mbere w'ibyo biganiro by'iminsi ine byatanguye ku munsi wa kane itariki 16 kuno kwezi kwa kabiri, umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mkapa yabaza atwara igihugu cya Tanzania yabwiye Abarundi n'amakungu ibikuru bikuru biri ku rutonde rw'ibizoganirwa ko.
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Nifuza ko turonka kajyo keza ko kuvugana nabo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegembyo ibijanye nuko ubutunzi bwifashe, ibihano by'ubutunzi amakungu yafatiye Burundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike. Nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomara tuganira.
And I hope it can be expedited by the conversations we'll have in the next 2 days.
Abatumiwe ngo bacaje no hino ivyo bibazo bihanze Burundi n'abanyepolitike batandukanye baba bari muri leta n'abatavuga rumwe nayo. Mu Burundi havuyeyo abasorikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barongowe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, abasorikira umugambwe Sawanya Fredebu barongowe na Leonce Ngendakumana, abasorikira umugambwe Iprona uturukamo icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu barongowe n'ugutwara Abel Gashatsi, abasorikira ishami ry'uwo mugambwe ritavuga rumwe na leta Tansiano Sibomana na Evariste Nganyimpenda, abasorikira umugambwe Frode Bunyakuri umugambwe Kamwe Parena n'abandi hitabye kandi agatogwasa icegeya cha mico twari inama nshinga mateka abahoze batwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya Domiciano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya wundi yitabye ni Edouard Nduwimana umuhuza wo hagati mu gihugu Ombudsman abavuye hanze bahunze bagezwe hanini n'intumwa zitandatu z'urunane SNRD rutavuga rumwe na leta harimo Dr Jaminane Arurongoje Bernard Busokoza yahoze acegera cy'amere cy'umukuru w'igihugu Pio Ntavye hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka abashingamateka babiri baserukira Burundi mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko barimo Jeremy Ngendakomana hamwe na Anise Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'ubwo runani Mubandi bavuye hanze harimo Arisenzo Mukunda kubw'umugambwe Adele Frederico bamvuga inyumvira kubw'umugambwe Frodebu Joseph Ntidendereza kubw'umugambwe Aride n'abandi hitabye kandi abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya ishami mpuzamakungu ONU n'izindi ndorerezi ku munota wa nyuma leta y'u Burundi yatangaje ko isivye muri ibyo biganiro itangazo ryayo rivuga ko yanse kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bare mu runani SNRD naho yoyo yemeza ko yaronse ubutumire itariki 13 uku kwezi umuhuza abajijwe icyumviro ciwe kubona leta ititavye gishuye ko atari yayitumiye
no I invited political parties
Jewe sinari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bari ko baraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro
Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witabye ku munsi ugira kabiri umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye yahamagariye abahunze gutahuka atagisabwe
Jewe nje kubwira abarundi bose bari hanze ko batahuka hanyuma twaki igihugu cyacu abanyepolitike nabo baze dutegura amatora 2020 nta condition nimwe nibataye kwese turi ngaha kugira ngo tubaki kugira utahe kwa nyoko kwaso muhiri wanyu hari ibyo ndinda gusaba cyane urata Ere igihugu n'umuvyeyi watwese. Niba baragiye nibo nyene bafata igihe cy'uzogaruka. Hanyuma mugabazi karanye politike nibaze duhiganwa.
Kubw'abanyepolitike bahamagariwe gutaha Anise Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'urunane SNRD avuga ko batarota bataha vuba.
Avuze ati ibujumbura bavuga ko dugiye gutaha kubera nta ngorane hari. Ingorane zirahari abirwa barapfa ni benshi, abirwa barahunga ni benshi, abirwa barafatwa ni benshi ubu rero turabona yuko kugira ngo abarundi bahunze bashobore gutaha hariho ibintu bikenewe hari ibintu bikenewe harakenewe ko twumvikana ingena barundi bidegemvya aha ndabona hariho harimo nabamenyesha makuru bahunze baba mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari hehe badashobora gusubira kuvugira Burundi hariho abanyepolitike nkatwebwe turashobora kuvugira Burundi hariho abahungutse bavuye muri Kongo bashitse tugira ngo baje mu gihugu cyabo bashikira mu gasho none mu bico gihugu twokijyamo gute ni gihugu cy'ubusho ku bantu bose batavuga rumwe n'uwitwa president Nkurunziza
nuwaho zatwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko ataragera ku impunzi zitahuka
abarundi benshi barifuza gusura mu gihugu cyabo mugabo imitima ikabwo nanwa bakagira bati mbe none iratworohera byo tworohera nico gituma mvuga nti twebwe turi abanyapolitike dutufata igingo ziborohereza hariho ibintu usanga bituma umuntu ahunguka iyo yahunze ubwa mbere ho novuga ko bipfa ku mutima wiwe nyina karabati je mutima wanje ndumva yuko nshobora guhunguka ica kabiri haraho aba yabonye mbere ndo ikunda gushika kenshi ko bimwe bya bituma byamutuma ati igihugu ciwe agahunga byahavuye abibonye nta ndunda kuza kumugisha inama usanga batamwe guhunguka twarabibonye mwaka w'igihumbi kimwe n'1993 abarundi bamaze kubona yuko habaye amatora hagatuga umukuru w'igihugu bigahinduka bakabona yuko n'umukuru w'igihugu mbere n'iby'ubwoko urazi ko babiri abacane bati n'ubwa mbere turose umukuru w'igihugu w'umuhutu aho bahutu bari bahunze mu 1922 baje cane ari ubushobwishi mugabe inyuma hasuye kugaza umukuru w'igihugu baciye bongera bahunga ari benshi nukuvuga rero yuko buriya iyo abantu bahunze kuri kibazo cya politike bahunguka iyo bagize bati ca kizo twakirongeye umuti naho utorinda kuza kubashwabura bwo ngende busanga ahubwo barakurengera ukabona baje gutyo byaraturengeye mbere wo shaka ndabikubwiriza kwibutse mu 1993 hari naho usanga rero abantu bahunze kubera izindi mvo nk'umuntu yahunze intambara yahunze inzara yabonye iyo nzara ibyayitera byaheze kurya ahunza agenda yiruka niko cyayigarukira wewe mugabo wewe rero umunyapolitike byo byose rero ukabyiga ukarabuti icatu nyahunga n'ikihe reka dagitorera inyishu ugitero inyishu bundo nyene uzona ahunga ufa kugira ko mbere ntari nawe utari dukoza kumubwira kuko arabyumva urana noneho mu maradio murabidufasha ibyo dukora byo barundi ibyo tuvuga barabyumva hanyuma nawe nyine kandi ronka n'uburyo cyo kutubwira ibyo biyumvira kuko baratubwira bati nk'uwumise mu makabira kubwira bati tubona umengo ibintu ntibirahinduka neza dufise rero rimora twebwe abanyapolitike ukubihindura
mugenzi we Domitiano Ndayizeye nawe ni yahoza atwara Burundi avuga ko akiri byinshi byo gukora kugira impunzi zitahe
je ubu ndashaje mfite imyaka 63 naho ubu ngenda kubwira karo rero mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1972 twarahunze ariko leta yavuga ngo umutekano ni wose ni mutaje urumva ntitwatashe nagiye gutaheza imyaka 20 nubu nico kimwe amaleta yagiraye yaraza yagiye avuga gucyo iyo uri kuri leta kubera yuko ibintu birangurwa bari bintu wewe utegetse wewe uri mu mutekano ariko uri kurabigerako urabigirako niwe abona ko atari mu mutekano cyo rero ugomba kuvuga ngo natahe leta rero kuvuga gucyo nibisanzwe ariko kubona abarundi badataha barafise imvo ni uri kurambaza ngo kubwanje cewe urangora sinokubesha kuko jewe mba mu Burundi urumva ariko se kuvuga yuko norohewe urantege hariho abandi bene wacu bene data baba hanze babo nabo nyene ntiborohewe ariko kugene mbayeho no kugene nabo babayeho twese sico kimwe bwa kabiri mu Burundi hariho abapfuye abicwa kugeza uno munsi none nk'umuntu yabonye ahantu umuntu yicwa hanyuma gahunga uno mubwira ngo ta njye gituma bene cyo kibazo mbaza kiragoye kwishu jewe nosaba ko mutekano uba mwiza kuruta ukuri uno munsi bisigura yuko hariho agahazi impunzi zose bwa mbere na mbere ntizahungiye rimwe bwa kabiri umumara afise icatumye afata ingingo yo guhunga najye gituma no mukugaruka umwumwe azofata ingingo yo gutaha ariko cyane cyane kubera yuko bose bahurije kuko umutekano wabo utari umeze neza ngira ngo umutekano uramutse ugarutse baziyumvira gutaha kubera yuko n'abandi batari bake bahunze kubera yuko uwo mutekano wavuye kuko politike ihari iza ariyo nkwezi y'izo ngorane urumva hariho abandi bashobora kuvuga ati ndindiriye yuko inzego z'igihugu zongera kugaruka ku murongo twari twizeye urumva rero umwumwe arafise uruhara wiwe n'ukuntu abona ibintu nico gituma ubuvyiyumvamwo azotaha ariko utavyiyumvamwo azoreke ibyo ari byo byose ico novuga ni kubiganira urugero rike ko sinovuga ngo turashikira 50% nibaza ko hakiri kare ariko nk'igihe abegwa n'ico kibazo bose boramukabaje nka leta ikarungika intumwa koko zihagararira kandi leta ikaba yemera yuko hari ngorane mu gihugu hamizo ngorane tukazicarira tukazitosora abantu botanga rukugene twoheza ibyo biganiro vuba aravugwa cyane yuko imvo nyamukuru ari kubera yuko amabwirizwa yagenga Burundi afatiye ku masezerano y'Arusha ari uko ayo masezerano hariho abantu batakiyemera kandi ishyirwa mu ngiro ryayo risa n'iridakurikiwe izwa kandi n'ibyo bugingo nk'uko tubyumva hirya no hino bamwe bavuga bati ayo masezerano turayemera hanyuma ikindi gihe ugasanga ibikorwa ntibikurikiye ntibikurikije ukugena ayo masezerano avuga ariko twese tukumva yuko hari ikibazo tuzobishira ngaha umwe yerekana ukugene ayakurikiza neza ubundi yerekane ukugene atayakurikiza neza kandi ibyo biroroshye guto kubona kuko imvugo ingiro burya ni katamuti nta gushora kuvuga ngo ariko arabikora neza kandi ingiro ubona yuko atari byo rero nibaza yuko mu kanya gato dushobora kuzovyerekana
ugusiba kwa leta y'Uburundi ni kwakiriwe neza n'abanyapolitiki batari bake Abere Gashatsi atwara umugambo y'Iprona uri muri leta
uko leta ititavye mu bisanzwe birababaje kuko mu bisanzwe tubaye inshuro zishika ku zitatu tuza ngaha yarusha ibi biganiro uko umuntu yari yabishikirije yari yavuze ko yifuza yuko vyotera birangira mugabo urumva ko leta itahari urumva n'ikibazo ivyo rero abarongo ibiganiro cyane cyane aho muri byo muhuza bogerageza gutegura neza bakamenya ingene batumira bakamenya nabo batumira bakaraba ingene batotsitaza uruhande rushanke ruriya kugira ngo ntibabe intandaro yo kudindiza ibi biganiro leta nibaza ko kugira ngo izingorane zibe muri iki gihugu nibaza ko zirafise ico zavuye ko kandi kugira ngo ibiganiro bihabe nibaza ko twebwe turabanyamigambwe mugabo turazi neza ko leta ibifise mu ruhara runini leta rero itahari urumva ko ibiganiro ntibishaka gutera intambwe
Evariste Nganyimpenda nawe nuwo muri umugambo w'iprona nyene ariko ishamire tavuga rumwe na leta
mu ngorane mu bibazo biriho ico naco nyene cari kibazo kiri mu bindi nimba abo bantu bafise ibyo bagirizwa sibwo bwa mbere abantu bazubabicaranye bamwe afise ibyo bagirizwa n'abandi bayifise kandi noneho niyo leta yokwemera kicarana nabo yinuba hari naho nabo nyine bafise ibyo bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise ico bapfa agahaze koko ka kariho cyane guko muri ibyo bitagenda neza uyu munsi murabo bangajwe murabo banyuruzwa murabo bicwa murabo bapfungiwe ubusa ivyo byose bibazwa leta urumva rero mu gihe iyo leta itoba ihari hariho kumburiye ibibazo bimwe bimwe bizobazwa hanyuma byari kubazwa tumurondere tumubure urumva rero bisa n'inzira yo kudindiza ibiganiro n'inzira yukugumiza mu marushwa abarundi barimo kugira ngo babe baraguma muri ayo mahano
Jacques Bigirimana atwara umugambo FNL wewe aratahura gusiba kwa leta
nashaka kwiza kugira ngo itubere umuvyeyi itubere mukuru wacu twega abanye politike tuko turaharira hanyuma tuko turakwegana igiriti oya aho oye nimuharire inyishu genda bihaye niyi none none twaharira itarimo duhava dushika kuki kuko bavuze bati twebwe turatinya iki leta n'ishobora kuvuga iti oya nimugitinye ndinga bavuze ati twe tubuziki leta twa nimuzokibura turi nga byiza ruko yoraho ndere ikintu ba abanana mu nahatu bari imbere y'abamenyesha makuru nahatu bari imbere y'umuhuza bakavuga ati nyamara rero nyamara rero naho muri ko muraguma hiyo twebwe turategura guhinyanyura ibwirizwa shingiro turategura kuraba ukuntu twokorera hamwe igikogwa cyo gusubiramo neza amategeko agenga amatora n'ibindi byotuma demokrasi isasagara mu gihugu gakomera ifyo navyo ntibashobora kubivugana batari ko barabonana none haje Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi amushaka kuvuga yuko aho atakantu niwe leta hagerega ntugire ngo bibaza ko ari umushikiranganye numa musumba hajya kandi cyavuze nibaza ko atamushikiranganye amusumbya gushikira umukuru w'igihugu mugana numva menga ku bwanje iyo ngingo ya leta irumvikana kubona idashobora kwicara nabo bantu kuko ijye kwicara n'abagombye kuyitembagaza hari abapfunzwe bashatse kuyitembagaza iyo birenganije bamwe igombye gushishitira abandi mugabo ntimucike intege leta imbere n'imperuka izoza ko je ndaza yihagaze ndazi ko nayo nyine irushe irakeneye yuko aho bayikayitukiye aho bakayagiririje ibi nabiriya irakeneye ko byoza byagabanuka icyo ndakizi gose
no mugambwe w'umukuru w'igihugu CNDD-FDD ubona ko ari bisanzwe ko leta isiba Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe
none ikibazo kiri hagati ya leta cyangwa kiri hagati y'imigambwe cyangwa kubwiwanje je na mvuga leta ivuga amahoro ivuga iterambere ivuga atekazi na muntu ivuga ubutungane umuntu atavuga ivyo ntabavuga rumwe na leta ruvuga leta ivuze amahoro nabavuga ingwane leta ivuze agatekazi na muntu nabavuga ubwicanyi urumva ntanu atavuga rumwe na leta imigambwe nitavuga rumwe kuko nikimenyamenya ntituri umugambwe umwe kuko nta imigambwe myinshi nukubera tutavuga cyo kimwe kuva rero nta
Uwahoza twa Burundi Domitiano Ndayizeye yabwiye umuhuza kwa kareye ko mufasha kugondoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akitaba ibiganiro
igihe leta yoza kandi kazi ifise umutima wo kubaka kandi kazi zi yuko hari ngorane ico gihe two kwicara natuvugishanya ukuri kandi dushaka inyisho bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja n'ijambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasoze kintahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye igikuru nuko bavyumva nkuko tubyumva nabo nyene bakaba bafise intumbero yuko ikibazo cy'u Burundi bagomba kudufasha kugira ngo kive mu nzi jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyo nta ushobora kubihakana na jewe ndabifata gutyo niyo nusu y'imetero nayo nyene ni intambwe kuko ubusanzwe iyo udasubira inyuma uburi kurasubira imbere kubera iki kubera ko bwa mbere na mbere ho umuhuza z'ubwa mbere duhura hariho ibintu yari asanzwe afise twigeze kuganira mu bihe biheze bifatiye ku bibazo umunani twagomba kwiga ngira murazi neza yuko igihe yazi Burundi byinshi muri byo hariho ukuntu yari yabisiguye gutatahowe n'abatari bake ku buryo benshi bari bafise ubwoba bw'uko ibyo bibazo byose yabigwije n'ubusa ubu rero biramaze kugaragara yuko ibibazo uko twari twabihaye urutonde ko twari twabyumvikanye atabidohotse ko ni navyo rero yadushikirije ayongera arongera ko n'urutonde rw'ibibazo birimwo tugomba kugira icyo tuvuze ko ibyo rero yarabishikirije kandi imigwi yose yitavye ibyo biganiro uno munsi yagize icyo imushikirije
umuhuza mu matatu y'abarundi ku rutonde afise nuko mu kwezi kw'indwi uno mwaka hoba habonetse amasezerano ahuriwe ko nabegwe n'amatati bose Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi afite icizere ko habayemo gushaka ibiganiro byo mara umwanya muto
zama bitangura abantu basa n'abagonanwa canke n'abadadaza mugabo inyuma ugasanga hari ntambwe zigenda zitera imbere urabona hagiye guhira imyaka ibiri abantu bavuga ibiganiro mu Burundi nico gituma wumvirije abarundi hirye no hino waba ari mu Burundi canke abari mu makambi y'impunzi ubu haba muri Afrika haba abari mu mpunzi za Buraya baragira bati ngira ubuhoho hari kintu gishobora kuba intambwe arusha iteye ishobora kutwizeza yuko koko tugiye mu nzira y'ukogorora ivyo rero je nabavuga nti turabarongozi nta kundi dushobora kugira dukora ibyo tujoka byose kugira ngo kwizera abarundi babona gushobora kuboneka ntituguhemukire ahubwo tugutange nico gituma umuntu wese ategezwa kugica atanga mu biganiro yoza yiteguye agira ati icanye ne gwanshora gutanga Jean Fils nzogitanga abarundi batora amahoro batunge batunganirwe bagira iteka n'itekane bose igihugu cyongere kubaho bose bumva ko bari hamwe atangorana nuvuga nti ahubwo ubunyene ndibuka igihe twari ko turagira imyerekano y'uko umugambo sa Banyafrode bumaze kwemegwa mwaka w'1992 twaravuga leta mfata kibanza ubunyene kuko twagira tuti itwigira ibibazo ibi n'ibi n'ibi ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubunyene nico gituma ngira nti ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizwa kugira kigoro kankenegwa kugira bishure kuri ico kintu kiri ku mutima wa Burundi bashaka bati tubona amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo ashobora kuyifata nk'ubu nyene abarundi akazavuga barari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira
iyo ngingo yaba nkigije
yo iyo ngingo yo kuvuga iti reka tubandanye neza mu nzira twaciye twakwiye mu masezerano y'Arusha ayo masezerano akaba tubyariye ibwirizwa nshingiro abantu bakavuga bati uko ariko kose uko biba kose iribwirizwa nshingiro aya masezerano y'Arusha ntawe yanyiganyiza je ndibaza yuko iryo jambo rigirira vugwa bikavugwa n'ugwego rwa leta cyangwa izindi nzego zitwaye igihugu ati ntawe uzokora kubwirizwa nshingiro warinyiganyize ntawe uzokora ku masezerano y'Arusha ibyo byoha umwizero kwa kwa kundi ya Bakristo wa Katolike wagiye bagira baje gusangira bati mukama sinkintu kuri kuja mutima wanje ati kuvuga ijambo rimwe njankira iryo jambo ryo kiza n'ukuri kose leta itizo kuzokwita kuko niwe murimo wawo leta umurimo wayo no gukora ivyankenerwa byose kugira ngo igihugu yashinzwe igihugu yaragijwe kibeho mahoro n'umutekano kandi gira noneho ko twabonye hari n'umukuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD tukatuzi yuko leta utamuri ku mukuru w'igihugu ari mu CNDD-FDD ukamenya yuko abenshi mu bashiranganje ari CNDD-FDD abenshi mu bashinga amateka makenguza amateka mu babura matari ba mustandere ari CNDD-FDD twibaze yuko ashobora gufata intumbero agira ati je nk'umugambwe mfashe intumbero nk'iyi umugambwe mfashe intumbero nk'iyo rero sibwo ningenye abo muri leta batoca yije inyuma
kubera umugambwe uri ku butegetsi wari wanse kwicarana n'abatavuga rimwe na leta wita ko arabakeba vyabanye ngombwa kumuhuza aja kubonanira nabo ahandi nko ku birometero bitatu kugura nanesa na rede anise niyo nkuru ati ntitwakomiriwe na gato
oya twe ntidukumiriwe guko ntitwari twaje tuje muri ivyo biganiro twebwe twarababwiye yuko turungika ico bita mu gifaransa delegation no kuvuga abantu bakeya barungitswe n'urunani sinare de giriteka kugira ngo baze gushikiriza mukapa amakenga sinare de giriteka ifise kandi nuko twabigenjeje ntitwakumiriwe guko nitwarondiye kuhinjira aho abandi bari bari ko twe twagomba kuvugana na mukapa tuvugane na makungu tuvugane n'abaseruki ya makungu ingene tubona iki kibazo cyo Burundi cyo tari gumuti ningoga ndikuvuga yuko twebwe muri sinare de giriteka nitwigeze tukumirwa kugeza ubu turi kunzira nziza nkuko twari twabiteguye
ibiganiro bigeze hagati leta y'u Burundi ibicishije ku busarukizi bwayo mu gihugu cha Tanzania yasohoye urwandiko isaba leta ya Tanzania gufata no gufunga abanyepolitike bitavye ibiganiro bafise imitahe ibarondera anise niyo nkuru ato mutekano waciye wongerezwa kuri bo
leta y'u Burundi yavuze ko Tanzania dufateka dufunga ariko Tanzania yatubwiye yuko ivyo bintu abarundi bariko baragira ari ibintu biteye isoni kuko Tanzania irazi ko aba bantu bose aba leta y'u Burundi ivuga ngo babafate bafunge atari abantu bagize amakosa leta y'u Burundi irafata ikagira urutonde rw'abantu bose batavuga rumwe ngo abo bantu bose ngo nabanyamakosa ngo abantu bose ngo nabapuciste no kuvuga abantu bahatswe kuhiri ku butegetsi ngo nibabafate amakungu yose yava kagera nta numwe yigeze yemera yuko ibyo ijya leta y'u Burundi ituvuga ko ari byo nibintu biteye isoni iri kwiteza isoni murazi yuko yigeze kubwira ububiri ngo nibufata abantu nti bwabafata bacavuga ngo ububigi ngo ni igihugu ngo ni umwasi w'u Burundi uno munsi babwiye Tanzania ngo nifate abanyepolitike bamwe bamwe bari hano Tanzania ntibafata bace basubira basimbire kuri Tanzania ngo ibaye umwasi w'u Burundi Burundi bugiye kuba iciro ry'umugani u Burundi bugiye kuronka abansi ku isi yose ku isi nzima guko ivyo bagira nta numwe avyumva kandi nta numwe azobikurikiza uko barazi ko ari binyoma
niyo mafite umutekano ko mutaje gufatwa
umutekano dufise urakwiye mwabonye n'abapolisi ngahe ruhande bariko barababuza no kutuvugisha mwebwe abajournaliste mwebwe abamenyesha makuru bababujije yuko mutuvugisha kubera bibaza ngo muhava mutugira nabi murumva yuko umutekano dufise ngaha ningene baducungira umutekano biraboneka yuko atangora dufise na umuhuza Benjamin Mkapa yasubira tubwira ati iTanzania muri wanyu nihagire umuntu numwe aza kubabwira yuko muzomererwa nabingaha umutekano waba ubu mubiri wacu cyangwa mu mutima turawufise kuri
tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura ama radio yanyu muri uyu mwanya ubu murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ahani ho turangirije ikiganiro dusangirije jambo cyo munsi gusa tumenyeshe abatwumviriza ko bitekanijwe ko kuri uyu wa Mungu ku mugoroba ari waboneka urwandiko rw'imfata kibanza rurimwo ivyo bumvikanye ko kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi. Mufite ikibazo canke icyumviro muduterera mutwandikire ku buhinga bw'ingurukana bumenye kuri email yacu ni radio yacu @voanews.com canke naho mudusange kuri Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro mwariko mugishikizwa na Pierre Clavier Niyonkuru yarusha muri Tanzania ku bwijwi rya Amerika.
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.